radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonje kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda ubushinjacyaha bwasabiye Edouard Bamporiki gufungwa imyaka 20 no gutanga ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda, akurikiranyweho kwakira ruswa. Turahamagara umunyamakuru w'Ijwi ry'America Eric Bagirubusa uri ku rukiko. U Rwanda kandi rwakajije ingamba zo gukumira indwara ya Ebola yagaragaye muri Uganda.
Ubu turi muri ikiciro cyo kumenyekanisha, ari ku bitaro, ari mu bigo nderabuzima no ku mupaka, kuko natwe dufite umupaka n'ubwo udakora ku Uganda, ariko nawe ugomba kuba witeguye. Ikindi ni ukwitegura mu buryo bwo kwegeranya ibikoresho bisabwa kugira ngo tutubitwa
kwakira nk'urwayi. Dr. William Rutagengwa, umuyobozi w'ibitaro bya Nyamata mu karere ka Bugesera. Ayo makuru kimwe n'andi avuga rya hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga rya hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Mwiniwe neza Veniste. Kuyavuga ku mugabane wa Afrika, ambasaderi wa Ethiopia i Geneve ejo ku munsi wa kabiri yari yamirije raporo y'abahinga ba ONU bagirije Ethiopia kuba yoba yarakoze ivyaha ku kiremwa muntu mu ntara ya Tigre. Ibi vyaha birimwo gukoresha inzara nk'ikigwanisho cyo mu ntambara. Zenebe Kebede, ambasaderi ahoraho wa Ethiopia muri ONU, avuga ko atacemezo na kimwe cerekana ko Ethiopia yakoresheje imfashanyo nk'igwanisho cyo mu ntambara. Abahinga ba komisiyo ya ONU kugatera kazi nda muntu kuri Ethiopia bavuze ko barunse ibyemeza by'ubwicanyi bwakozwe n'impande zose kuva intambara yaduka mu ntara ya Tigre mu kwezi kw'11/2020. Iyo raporo yavuze ko habonetse ibyemeza ko leta ya Ethiopia n'amareta bicuditse zakoze kandi zibandanya zikora ivyaha kukiremwa muntu ku byaha byakorewe amoko hamwe na yandi mabi. Ambasaderi Zenebe yavuze ko iyo komisiyo yakoze yisunze imvo za politike, kandi ko ibyo yatoye kwabaye ukwivuguruza kandi bitagira ishingiro. Amakuru kuri Ethiopia kandi Israeli yarongeye kurungika indege zija gutora ibihumbi by'abanyetiyopiya zibajana muri Israeli. Abatwagwa bose baba basanzwe bafise imiryango yabo muri Israeli. Iki gikorwa Israeli igikoze mu gihe intambara yongereje umurindi mu ntara ya Tigre ya Ethiopia. Bakiriwe n'umushikiranganji wa Israeli ajejwe kwakira impunzi mufasoni Penina Tamano Shata, nawe nyene akaba asanzwe afise amamuko muri Ethiopia. Abanyetiyopiya ibihumbi bitatu nibo bagiye guhambya imiryango yabo muri Israeli muri uyu mugambi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu yandi makungu, abakuru b'ibihugu ku isi ejo ku munsi wa kabiri barasabye ko hagira igikozwe vuba kugira ikibazo cy'ikena ry'ibifungurwa ku isi gitoregwe umuti. Bafise ubwoba ko ashobora kutaboneka umwimbu ukwiye mu mwaka uza kubw'intambara iri muri Ukraine. Haruhandi y'inama rusangi ngaruka mwaka ya ONU, abashikiranganji b'ibihugu bya Buraya, Leta z'Ubumwe za Amerika, ab'Ubumwe bwa Afrika na Espanye barabonanye baganira ku bukene bw'ibifungurwa ku isi. Umugwi w'ibihugu indwi bitunze kuruta ibindi ku isi mu nama yabihuje mu kwezi kwa gatandatu mu Budagi baremeye gutanga miliyaridi zitanu z'amadolari yo kurwanya ubukene bw'ibifungurwa. Perezida Joe Biden yitezwe gushikiriza ijambo inama ya bose ya ONU kuri uyu wa gatatu. Umushikiranganji wiwe w'imigenderanire Anthony Blinken yavuze ko perezida atanga iyindi mfashanyo ya Amerika kuri icyo kibazo. Nawe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ejo ku wa kabiri ko igihugu ciwe kizofasha mu gutanga ubwato buzotwara ingano za Ukraine muri Somalia ibangamiwe n'inzara. Uburusiya buvuga ko irikena ry'ibifungurwa ku isi ryatewe n'ibihano bwafatiwe n'ibihugu byo mu burengero. Amerika yo ikavuga ko ibyo bihano bitafatiwe igisata cy'uburimyi hamwe n'ibindi byankenerwa mu buzima bwa misi yose.
Washington, ijwi rya Amerika.
Kumugabane wa Amerika muri Mexique abantu babiri barishwe amazu arenga ibihumbi bitatu arasenyugwa na nyamugigima yo ku gipimo cya magnitude 7.7 yaciye muri Mexique ku munsi wa mbere. Abategetsi bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko umukenyezi umwe yishwe n'ibikomere byatewe n'impome zamuguye ko muri leta ya Colima mu burengero bw'ico gihugu. Uwundi mugabo yishwe n'ibibomoke byamuguye ko muri ico gice nyene. Perezida Andrés Manuel López Obrador wa Mexique yavuze ko ari amahirwe kubona hafuye abantu bake cyane. Abantu bashika kuri 26 baratwawe mu bitaro byo mu gisagara cya Michoacán, aho bategetsi bavuga ko habomotse amazu 3,360 hamwe n'amasomero n'amavuriro. Ku itariki nk'iyo nyene ya 19/1989 nyamugigima yarishe abantu barenga 10,000 isambura amazu 2,000 muri icyo gihugu nyene cya Mexique.
Urakoze Aloise Bigirimana. Mukomeje kumva radio y'ijwi d'Amerika umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Duhere mu Rwanda, ubushinjacyaha busabiye Edouard Bamporiki gufungwa imyaka 20 no gutanga ihazabu ya $200,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamporiki wahoje ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'umuco akurikiranyweho icyaha cyo kwakira ruswa. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali, Eric Bagirubusa. Eric Bagirubusa, wiriweho? None Edouard Bamporiki yakiriye ate ubusabe bw'ubushinjacyaha?
Ubusabe bw'ubushinjacyaha bwana Edouard Bamporiki aravuze ngo muri rusange nk'uko yagiye aburana nta kintu kindi yakora yarenzaho uretse kuguma atakamba asaba imbabazi. Mu gusaba imbabazi yabwiye umucamanza ngo imbabazi yaramuka amuhaye zamubera igishoro mu buzima asigaje ku isi.
Ariko se mu kwemera icyo cyaha cyo kwakira ruswa hasobanuwe uko yacyakiriye nawe yabivuzeho iki?
Ubushinjacyaha buramurega ko Bamporiki yanyuze ku bantu batandukanye abatera ubwoba, harimo uwitwa Gatera Norbert ufite uruganda rukora inzoga hano mu mujyi wa Kigali. Bamporiki ngo yaba yaramutera ubwoba amubwira ngo nakamuha amafaranga runaka arafungisha uruganda, ariko Gatera nawe yari yaramureze mu rwego rw'ubugenzacyaha kuko yari amaze kumutwara amafaranga menshi. Nuko rero muri rusange ukuntu aya mafaranga miliyoni 5 aregwa, uruganda rwa Gatera umujyi wa Kigali wari warufunze kandi ngo Bamporiki abigizemo uruhare. Bamporiki ariko ibyo ngibyo avuga ko naha ruhare yabigizemo kuko ngo Gatera n'ubusanzwe yari inshuti ye y'amagara ngo kuva kera bamaze imyaka isaga 12, akavuga ko nta ruhare yagize mu gufungisha uruganda rwe, ahubwo ko yamuhuje n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali bwana Merari Mpabwa n'amaguru kugira ngo abashe kuba yamufasha uruganda rufungurwe. Ariko aza kuzana miliyoni eshanu ngo Bamporiki akavuga ko yazitaga inzoga ngo bagombaga guha Merari Mpabwa n'amaguru ayandi miliyoni 3 bakayarya. Nuko ngo rero mu kuyazana bakayashyira miliyoni 2 bakazishyira mu modoka ya Merari Mpabwa n'amaguru, inzego z'umutekano ubugenzacyaha zari zarangije kuba imbenya kare ziza batabizi zibafata bafatirwa mu cyuho nibari ko babivuga Jenoside Nshimiyimana.
Ku buryo se muri iyo hazabu ya miliyoni 200 zisabwa kwishyurwa n'uregwa ziramutse zitanzwe, ayo mafaranga harayavamo akaba yahabwa Gatera wahombeye muri iryo tangwa rya ruswa?
Jenoside Nshimiyimana, icyo ngicyo nakubwira ko ntabwo ndamenya umucamanza niwe wo kuba yafata icyo cyemezo. Nuko rero gusobanura ubushinjacyaha buvuga ko no mu 2021 Bamporiki yafunguje umugore wa Gatera nabwo bamuha miliyoni 10. Aravuga ko ubushinjacyaha buravuga ko yagiye nyura mu nzego zaba izari ndetse n'ubushinjacyaha ahamagara abyita ngo ni ugukora ubuvugizi. Bamporiki ahangaha yasobanuye ngo nk'umugore wa Gatera, kubera ko Gatera ari inshuti ye, yakoze icyo yita ubuvugizi, ariko ngo bamuhaye miliyoni 10 nk'agashimwe kuko ngo yagiriye Gatera inama yo kudatanga ruswa, zashoboraga kuba yatanga ruswa bikamukoraho. Rero ibyo Bamporiki we abyita ko ari impano yahawe, ariko yaje gusaba imbabazi ko byaje gusanga bigize icyaha, asaba imbabazi umukuru w'igihugu n'abanyarwanda, nicyo yise Imana y'u Rwanda.
Iyi hazabu ya miliyoni 200 ni amafaranga menshi asabwa kwishyurwa n'uregwa biramutse bibaye urukiko rukemeza ko amafaranga atangwa. Bamporiki ayo mafaranga yayakurahe?
Nana nge navuga ko wenda ashobora kuyabona nkurikije kuko Bamporiki nkuko abyivugira yemera ko n'umuntu wageze hano muri Kigali ahagana mu mwaka w'2000 yinjiranye ibiceri 3% n'ukuba 300, ariko mu minsi yashize yatangaje ko yujuje miliyari. Rero yujuje miliyari mushyize mu nyurabwenge, nge numva miliyoni 200 urukiko ruzemeje ashobora kuzibona.
Abo wabonye mu rukiko igihe ubushinjacyaha bwasabaga icyo gihano ndetse bugasaba n'ihazabu, bakiriye bate ubwo busabe bw'ubushinjacyaha abari mu rukiko?
Jenoside Nshimiyimana, n'ubu ngubu ndakumenyesha ko urukiko rubanza rugikomeje, ntabwo rurarangira. Nuko narisohotse kugira ngo mbashe kuba navugana nawe kuri iyi nkuru. Uretse Bamporiki, ubonye ko n'ubusanzwe arakunje, niwe wo kuvuga ngo niwe wabyakiriye, abandi bakurikiranye urubanza bisanzwe. Umunyamategeko umwunganira Maitre Jean Baptiste Habyarimana we yasabye ko hazabaho inyoroshyacyaha, ariko ubushinjacyaha bukavuga buti ukwemera kwe ntabwo kuzuye, urukiko rwazahamyaho ibyo bihano rwasabye.
Eric Bagira Ubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali. Komeza ukurikirane iyo nkuru ze kugeza kubumva Ijwi ry'Amerika. Nkwifurije umunsi mwiza.
Ndagushimiye nange Jenoside Nshimiyimana, reka nkurikirane inkuru nawe ugira akazi keza.
Tugume mu Rwanda aho bakajije ingamba zo gukumira indwara ya Ebola yagaragaye muri Uganda. Kuva ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kugeza ku bitaro byo mu turere hiteguwe kwakira abagaragaweho n'iyo ndwara. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na none n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi. Asumta Kaboyi, wiriweho? None iyo myiteguro n'izo ngamba zafashwe na Leta y'u Rwanda biteye bite?
Urakoze. Iyo myiteguro ishingiye ko, nkuko twabibwiwe n'abayobozi ba RBC, ishingiye ko ku mipaka yose y'u Rwanda, ariko cyane cyane ituruka mu Bugande, bashyizeho uburyo bwo gupima umuntu wese winjira mu Rwanda aturutse muri icyo gihugu, ariko n'ahandi biraza gukorwa, gusa bashyize umwihariko ku Bugande kuko niho umurwayi wabonetse wa Ebola yabonetse. Hanyuma rero bakavuga ko n'isuku igomba kongera gukazwa, ni ukuvuga kongera gukaraba aho abantu bahurira. Byari bisa nk'aho bimaze kugenda burundu kubera ikibazo cya COVID-19 cyagiye kigabanuka, ahantu hari harashyizwe urukarabiro bari baragiye babikuraho. Ubu rero inzego za Leta zishinzwe ubuzima ziravuga ko abantu bakwiye kongera gusubira kugira isuku, gukaraba intoki, bakagabanya ibyo guhoberana no guherezanya intoki bakabikuraho. Ndetse ibitaro byose mu gihugu bakagena uburyo bakwita ku murwayi waba waketsweho iyo ndwara. Twumve Rwagasore Edizo, ni umukozi muri RBC ushinzwe ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo, nk'uko yabitubwiye.
umwe ari ku bungu butimo no no kureba tuduhuza ingendo cyangwa se icyo bita n'amakuru ajyanye nuko ashopa yarahuye cyangwa se kuba yarafite umuntu yarwaje ushopa ibyo bimenyetso mipaka cyane cyane ya Uganda uko ariho hagagaye icyorezo niyo turimo kwibanda cyane ariko bitavuze ko n'ahandi ko bitarimo gukorwa suka nabaza ni n'amakuru ajyanye n'ahantu shopa tute nizo no kuba shopa yahuye n'umuntu ufite ibyo bimenyetso iyo n'amakuru yose n'amakuru dushaka dukurikirana cyangwa se dukusanya buri munsi kugira ngo bidufashe kubakurikirana kugira ngo hatazagira umuntu uzadutungura atagatanga agagayemo cyangwa se dusanzemo icyorezo nyuma y'igihe kandi ari mu gihugu.
Asumta Kaboyi, hirya no hino mu gihugu wabivugaga uravuga yuko naho bafashe ingamba zikomeye zo kugira ngo bashobore kuba bakwakira uwagaragaraho iyo ndwara ya Ebola. Hari abo washoboye kuvugana nabo hirya no hino mu gihugu? Hari amakuru waduha afatika y'izo ngamba zafashwe?
Yego, hari ibitaro navuga ngo bibiri ku rwego rw'igihugu, ibitaro bya Nyamata mu Bugesera ndetse na haifa Ikanyinya hajyaga hakira abantu bari bafite ikibazo cya COVID. Nk'Inyamata navuganye na Dr. William Rutagengwa niwe ukuri ibyo bitaro, ko bashyizeho ishami ryihariye ryo kwita ku bantu bahura n'izo ndwara z'ibyorezo. William avuga ko bafite ibyo bitaro byihariye bifite ibitaro bigeze nko kuri 90 byo kwakira abarwayi baba barabutse babonetse, kandi bavuga yuko ubu noneho nabo batangiye kujya muri za centre de sante kongera kubwira abaturage ko hari ikindi cyorezo nubwo kitaragera mu Rwanda ariko kiri mu baturanyi, iyo indwara iri mu baturanyi ko ari ukuyirinda. Rutagengwa yavuze umwihariko muri Nyamata bafite, nawe twagabire ku Ijwi ry'Amerika.
Ubu turi muri icyiciro cyo kumenyekanisha, ari ku bitaro, ari mu bigo nderabuzima no ku mupaka, kuko natwe dufite umupaka nubwo udakora ku Buganda ariko nawe ugomba kuba witeguye. Ikindi ni ukwitegura mu buryo bwo kwegeranya ibikoresho bisabwa kugira ngo tube twakwakira nk'umurwayi. Ariko twebwe by'umwihariko hano hari ibitaro bishobora kwakira abarwayi bafite izindwara z'ibyorezo hano Nyamata, ariko ubwo ni ibitaro, nubwo hari ibitaro by'akarere bisanzwe ariko icyo gice cyo kiri ku rwego rw'igihugu. Ni ibitaro byubatswe muri iyi minsi ya vuba aha igihe COVID yari imaze kuba nyinshi, akaba ari ibitaro byubatswe mu buryo bishobora kwimurwa. Ariko ubu icyo tugiye gukora cyangwa twatangiye gukora ni uko twegeranya ibikoresho, twegeranya abakozi, tukongera tukihugura, dushobora no gukora ibyo twita simulation mu buryo bwo kureba niba turamutse twakiriye umurwayi byagenda gute. Icy'ingenzi ni uko abantu bamenya ko icyo cyorezo gihari mu karere, ko ari icyorezo gikomeye. Ikindi cya kabiri, timu yacu ihari ikaba yiteguye, ifite ibikoresho bashobora gukora screening. Ubwo ni ugusikirininga waba yambuka ku mpande zombi, waba ava iwacu cyangwa yinjira iwacu, abo bose turabasikirininga nk'uko twari dusanzwe dusikirininga COVID.
Asumta Kaboyi, iyo ndwara ya Ebola yaravuzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu gituranye cy'u Rwanda, biravugwa muri Uganda, ikindi gihugu gituranye, bikandi nabyo bisobanura izo ngamba. Iyo ndwara ya Ebola yari yigera igera mu Rwanda?
Kuva yavugwa mu Bugande, kuva yavugwa muri Kongo, yavugwa muri Kongo nta na rimwe mu Rwanda hari haboneka umurwayi n'umwe wa Ebola. Gusa abashinzwe ubuzima bakavuga ko bagomba nyine kubikumira mu buryo bwose kugira ngo itagera mu gihugu cyacu.
Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Murakoze cyane Jenoside, n'amakazi keza n'umunsi mwiza.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi hateraniye inama y'abadepute bakomoka mu bihugu 35 bya Afrika n'ibihugu by'Abarabu barasuzumira hamwe ingaruka z'icyorezo cya virusi ya corona n'ingaruka z'intambara ibera muri Ukraine. Inkuru irambuye Pierre Claver aniyo nkuru.
Inama ihuza abatwara inama nkenguzamateka za Afrika n'ibihugu by'Abarabu iri kwirabera i Bujumbura igira 9 yitabwe n'abanyacubahiro batari bake barimwo ubutwara inama nkenguzamateka y'u Rwanda Dr. Augustin Iyamuremye, ubutwara inama nkenguzamateka ya Maroc ari nawe arongo ishyirahamwe ryabo n'abandi. Ikibazo kiraje ishinga abari muri iyo nama n'ingaruka mbi ku butunzi zatewe n'ikiza cy'umugera wa corona hamwe n'intambara y'igihugu cy'u Burusiya muri Ukraine, nk'uko bishikirizwa n'ubutware inama nkenguza amateka y'u Burundi Emmanuel Senzohagera yuguruye iyo nama.
La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions.
Ati intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine yateye zimwe mu ntambamyi zibangamiye ubutunzi nk'iyongerekana ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'amasoko ntanganguvu, ibura ry'ifumbire, ubukene bw'ibifungurwa, ibyahora biva muri Ukraine nk'ingano zitagishika muri Afrika, Aziya n'ahandi. Hakiyongera ko rero ko ikiza cy'umugera wa corona catumye ubushobozi bw'ibihugu bwo kugura ibyankenerwa hanze bugabanuka, bigatuma faranga ritagaciro ligereranijwe n'idolari ya Amerika. Nibibazo by'ubutunzi dukwiye kurabira hamwe, kuko igihugu kimwe kitovyishoboza conyene, tukaraba n'ingingo zofatigwa hamwe.
Les politiques à mettre en œuvre pour en atténuer les conséquences tant sanitaires qu'économiques.
Bumvikanye ko bakwiye gufashanya ibihugu bitunze muri uwo muryango bigafasha ibikiri inyuma. Ubutwara inama nkenguzamateka y'igihugu cya Maroc yabigarutse ko mu mubonano yahawe n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gerevaz Ndirakobuca, Uburundi bwifuza gushorera muri Maroc bimwe mu bitegwa njabukamazi. Moyize Nkurunziza, umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganji wa mbere, yabibwiye abamenyesha makuru.
Yagaruse ku kanovera k'icayi n'ikawa, aho mbere yifuza yuko uyo mwimbo w'icayi n'ikawa igihugu cya Maroc gisanzwe hija gusumira handi, ahubwo vyukuri wova mu Burundi, kuko na kanovera koba ari igihugu cy'u Burundi kakisangije.
Mu bihugu byitavye iyo nama harimwo ibitari bike by'Abarabu nka Arabia Saudite, Yemen, Qatar n'ibindi. Ivyo vyama vyatunzwe agatoke n'amashami yigenga ko bishogwamwo abagore n'abakobwa bavuye muri Afrika, Uburundi budasiga inyuma. Amashami yigenga agwanya urudandazwa rw'abantu, ahamagarira abagize izo nama nkenguzamateka kutibagira icyo kibazo. Florence Boivin atwara ishyirahamwe ry'Abanyakanada rigwanya urudandazwa rw'abantu Justice and Equity mu karere k'ibiyaga binini kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika, yibutsa ko ari kibazo kibangamiye abatari bake mu gwaruka, kandi ko abo banyacubahiro bajeje gukingira uwo gwaruka.
La jeunesse est elle qui est visée en premier, donc il faut vraiment
atugwaruka ni gurubangamiwa hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matozo yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigira mu ruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yavuye yakira mugenzi we wa Arabia Saudite n'abandi. Mu byo baganiriye, umwitwarariko w'abarundi baje gukorera muri icyo gihugu ntiwibagiwe. Gabi Bugaga avugira inama nkenguzamateka y'u Burundi.
Yakiriye intumwa ziserukira igihugu cya Emirati Arabi ni arakira uyoboye inama nkenguzamateka y'u Rwanda, arakira kandi n'igihugu cya Bahrain. Mu byo baganiriye ahanini bagakendera kumenya neza ingene igihugu kiriho kiratunganywa, gukomeza imigenderanire, reka ndetse no mu kuzana imitahe y'ibisata vyo kwa ba mukerarugendo ibisata by'amahinguriro ibisata byerekeye indero ubuhinga n'ibindi murazi cyo gucamira Arabin hari amasezerano yo guhana abakozi murazi ko hariho n'ibindi bihugu bimwe bimwe nkabare naho nyene ho bariyo ayo masezerano ndetse kugira ngo ibyo bintu bizobikorwe mu kuneza y'ibihugu byo
ibihugu n'amareta birenga 35 nibyo bigize iryo shirahamwe ry'abatwara inama nkenguza amateka za Afrika n'ibihugu by'Abarabu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, imiryango irenga 700 yo mu kigwati cy'amahoro cya Murembera muri komini ya Musongati ni mu ntara ya Rutana iravuga ko idafite aho kuba hakwiye. Aba muri iyo nkambi n'abahungutse bava muri Tanzania mwaka 2008. Inkuru ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Venda yishimiye.
Icyo kigwate cha Murembera kiri muri zone gakungu ya komine Giharo mu buseruko bw'intara ya Rutana ni kurubibe iyo ntari hana n'igihugu cha Tanzania. Bamwe mu baba muri ico kigwate kigizwe n'abasangwa hamwe n'abahungutse bavi Tanzania babwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ku buraro babamwo budashemeye bavuga ko ibintu byonyuka iyi imvura iguye.
Eringora ne rufise ngahi watu webwe mvule guye amashashe rutora amashashe rukayifuka songora ne rufise kanini uburaro nta bindi binini ibyo kujya byobyo twakabirondera rufise ubujyamo yankababiza mwanga rurabiro guhobaho neza ukabona aho guma kujyamo nta bindi rufise bishye
nikuvuga ni umutumba wose ugwaye ukuri umutumba wose bakeneye iki uburaro wese mu nzu ziki zinyakashi.
Icyo kigwati cy'amahoro cya Murembera kiri kandi mu kiyaya kiri hafi y'uruzi Maragarazi uruzi rugize urubibe Uburundi buhana na Tanzania. Ako karere karategwa n'imyuzure y'imvura iguye kikaba ikindi kibazo kuri abo banyagihugu bo muri ako karere ka Kumoso.
Kandi mvule guye cyane iyi ndirabira umukuzimu songora ne rufise kanini uburaro mururabe mururuvugire mbere barugwe ko banakubahwa muruserukire murufashe ngahi wacu umusito Murembera
imvura iyiguye usanga menga mihaya ingurube iryama ubwo mundusikire imbere mukiduturire abategeke mukibashikirize baze batugarukiriho n'icyo.
Abo banyagihugu bagizwe hanini n'abari barahungiye mu gihugu cya Tanzania kubera umutekano muke waranze mu gihugu mu myaka y'igihumbi kimwe n'1972 n'igihumbi kimwe n'1993 barakenya amazi meza. Bavuga ko amazi ya rusengo bahawe muri ico kigwati akunda gukama na cene cane mu gihe cici bakikora ku mazi mabi y'uruzi Maragarazi. Urongo ikigwati cya Murembera haremeza ubukene abarongoye barimwo. Gahungu Eliezer yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko mu byo bakenye harimo n'amatongo yo kurimamwo kubera ko bagumye bagwirirana kuva bagihunguka.
Cyambere twubakira amashuri n'ukuri abana barakina aho biga cyakabisho twosaba buduha tubega ngaha muri site tukana ko hagaze mu malima tukana kitugirane cyo twifashishe n'ukuri bamwe bagwa hehe muri Tanzania bagenda kugirane ubukorera kandi hari cyo twosaba kusha savye urabona twagubye tugwirirana tukana ko kurima uko ufise nk'umwana arongoye ushukena kugirane umusohorera ushaka kandi usagisije n'ukuri ukidufashe.
Umukuru w'ikigwati cy'amahoro cya Murembera yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yatanze icegeranyo ku bamukurira mu ntwaro. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka musitanteri wa komine Giharo haba ku biro iwe canke ku gatelefone kugira ngo agire ico ashikirije ku bijanye n'iyo miryango iri mu kangaratete. Ariko bamwegereye batashimye kuvugira kuri mikro z'abo bakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko ikibazo c'iyo miryango yo muri ico kigwati cy'amahoro kizwi bakamenyesha ko uburongozi bwa komine Giharo buri kuburadodora mu bushikiranganje bujejwe gufatana mu nda no ku bandi bagira neza kugira ngo bikunde bagarukire kuri abo banawo nikora.
Aha ni udusoreje aya makuru hamwe na Mukubir ya Baru wamfashije kubagezaho. Tubashimiye kuba mukurikira ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ukubeshye ati sinja ujya umubeshya uti sindyama. Undi mugani usa n'uyu nugira uti indyarya ihimwa n'indyamirizi. Ngo ukubeshya ati sinja ujye umubeshya uti sindyama. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.